dundi culture amakuru mu kirundi
tubaye mwiriwe tubani kaze mu makuru radio indundi culture yabateguriye kuri uyu mugoro wo kwa kabiri ni tariki ya 17 ukwezi kwa ntwara 2026 aza kubagize n'izingingo nkuru zikurikira bamwe mu bashinga amateka n'abakenguza amateka batowe mu ntara ya Bujumbura n'abajeje intwaro mu makomine ya Mpanda na Ntahangwa babagize urugendo kuruza Mpanda ariko rubabomagurika inkombe rukongera ugatwara imima y'abantu yamararera batowe n'abanyagihugu bakaba bijeje abanyagihugu ko agiye gutoga umuti w'ico kibazo na ikigo deka kijeje guteza imbere igitegwa cikawa mu Burundi kiremanga ko bari ni bico gitegwa njabukamazi bamaze imyaka 2 batarunka ifumbire mva Uganda ivyo bikaba vyashikirijwe n'urongo ico kigo kiganu ya radio indundi kuritire muremenyere ku munsi wa kabiri tubashikiza inkuru janye namagara y'abantu uyu munsi tuvuga kubijanye n'intambwe gisekeza ryo gutanga urucanco rw'indwara kanaka mu gihugu ni mugiye mu Burundi hatekanijwe muri ndamukiza uno mwaka isekeza ryo gucandaga indwara ya kansere mu gwinjiriro rw'igitereko makuru saya gusa tubafitiye na yandi na makuru agari mu mw'ivyuma na Kofi Olivier Robert Intwari Dieudonné niyo yanzigamye ngende abashikize mu kanya n'inkuru mwimukwayo
radio indundi kulture
ndasubiye kubaha mwiriwe mwameje kuvyumva mu ngigo nkuru ko bamwe mu bashinga amateka n'abakenguza amateka batowe mu ntara ya Bujumbura n'abajeje intwaro mu makomine ya Mpanda na Ntahangwa bagize urugendo kuruza Mpanda ruriko rubabomagurika inkombe rukongera ugatwara imirima y'abantu baho waserukiye abo batowe n'abanyagihugu yerekanye ko mu gihe atacokogwa hari byo bandanya byononekara akavuga nk'ikibuga c'indege citiriwe umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye n'izindi nyubako rusangi ariko bijeje abanyagihugu baho ko botekana ku kibazo c'ugoruzi kigiye gutorega umuti ni mu gihe abanyagihugu babandanya bo basaba kubikogwa byo kubaka ugoruzi byo kwihutishwa mugenzo wacu Kristalize Harimana yakurikiranye ivyo by'ugorugendo
uruzi Mpanda araheze igihe rutaye inzira gwahora rucamwo ubururiko gwonona inkombe zibarabara rica inyuma y'ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye atagikozwe rushobora gushikira amashure ahegereye hamwe n'inyubako rusangi zihari byatumye kuri uyu wa kabiri abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe mu ntara ya Bujumbura bagira urugendo kugira barabe uko hameze abanyagihugu baba mu mihana irahegereye kuri urwo ruzi bati kwaba baje twizeye ko bica bikemuka inyuma yo kubereka aho urwo ruzi gwahora ruca rutarata inzira
twashi dushaka yuko boruha inzira imwe n'imwe kugira ntirugire ngo rutwononere urabona bamwe bamwe naho dupanze mugabo wa ahantu uba warumenyereye gupanga kugira rugukureho ukwimure ni ngorane kugira ngo uronke ahandi hantu boza kuba utarubyiteguriye
inyuma y'ugo rugendo ubuserukira abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe mu ntara ya Bujumbura Saidi Juma yavuze ko basanze hari ibishobora kononekara mu gihe atacokogwa ariko gusaba ko ivyigwa vyokogwa hakiri kare kugira bakingire inyubako zishobora kononekara
leta tegerezwa guhaguruka maguru masha kugira ngo hakogwe ivyigwa ihutigwa maguru masha kugira ngo berekereze ubwo ruzi aho rutezwa guca bwa mbere haba ibikogwa byo gukingira izo nyubako rusange ibyo navyo uruzi kugira ngo ushobore kuruha inzira nziza takogwa ubwo nyene bisaba yuko habaho ivyigwa basavye leta yuko hoca habaho ivyigwa vyihutirwa ubu nyene na cyane cyane bamaze gushiraho cyo twakwita TDE tuma hashobora kubaho ivyigwa bifashe mu kubona neza taho vyegami atanyungu zu canke zu nuriya ziriko zirarabwa ahubwo turiko turaraba inyungu rusange kugira ngo ivyo bikorwa bigende neza
Buramatari w'intara ya Bujumbura Aloyizi Ndayikengurukiye asaba ko abanyagihugu botekana bakarindira ibikorwa bigiye gukogwa
rero icyo tubasaba nuko borindira batekanye ko ikibazo kirazwi ibibazo bagishikirije nagereye abahava bibaza ngo anaka bagiye koroherwa canke batsinze awatsinze ntiwatsinze uko hamburano zari zihari ko twabonye yuko mbere nayo matongo yose na matongo ya leta
uruzi Mpanda ruca hafi y'ibarabara nimero 5 Bujumbura cy'ibitoke igice kigeramiwe ni kiri hafi y'ishure shingiro Rukaramo aho ugo ruzi ruriko rutware siyengere iryo shure hamwe n'ikibuga cy'umupira w'amaguru kiraho nyene mu Rukaramo muri quartier Gakumbu uvuye kuri ico kibuga nko ku kilometero harahandi habangamiwe n'ibarabara ryashikiriwe mu minsi mikeri ishobora gucika aho akaba ari hafi y'ikibuga c'indege Melchior Ndadaye haraheze hafi imyaka 2 vyibonekeza ku goruzi rwataye inzira.
Kristalize Harerimana ubushikiranganje bujeje intara hagati mu gihugu n'iterambere usangi n'umutekano bwo bahamagaye abantu bose harimo n'amashiramwe kongereza ingufu kugira ngo ugukinga ibiza bifatwa nk'ibikorwa birangurwa ubwa mbere hahimbaza umunsi mpuzamakungu ware gukinga ibiza n'isibe kuri uyu wa kabiri umushikiranganje Leonidas Ndaruzaniye yasigiye ku mutekano hanini ufatiye ku kwiyubara no gutegekanya mu bihe byose. Ubwo umushikiranganje yamesheje ko leta y'u Burundi yemeje gushiraho inyubakwa zigezweho kubijanye no gukinga ibiza n'isibe kurikira umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu n'iterambere usangi n'umutekano Leonidas Ndaruzaniye.
J'invite chaque citoyen, chaque institution.
Ndahamagariye umunyagihugu wese ishirahamwe canke abagenzi kongerereza ingufu kugira ugukinga gushigwe mu byokogwa bwa mbere mu gihugu. Birashoboka ko twese hamwe twubaka ku Burundi bukomeye buhangana n'ibiza ku neza y'ugwaruka guyu munsi n'ubwo muri kazoza. Uyu munsi mpuzamakungu tubera akajyo kadasanzwe ko kwerekana ibyo twiyemeza ku neza y'abantu. Utwibutsa kandi ko umutekano w'abanyagihugu ufatiye ku kwiyubara, ugutegura neza hamwe no gufatana mu nda. Twese rero turafise uruhara mu bijanye no gukingira abanyagihugu. Leta y'u Burundi yariyemeje mu kubaka inyubakwa zigezweho ku bijanye no gukinga ibiza. Ibikorwa by'ubutabazi bwacu bibwirizwa gufashwa no guhabwa ibikoresho kugira bibandanye birangurwa neza. Abanyagihugu bategerezwa kwegishwa no kumenyeshwa ingene bifata hamwe no gukinga mu bihe by'ibiza. Dutegerezwa gukora ingufu zose kugira twubake kazoza keza, ibyo tuma umuntu wese yumva ko yubahirijwe kandi atekanye.
Leonidas Ndaruzaniye n'umushikiranganje ajejwe intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano akabisubirwamo mu Kirundi na mugenzi wacu Olivier Kwizera. Amazi ava mu gacimbiri gihinga ku musozi wa Gisovu akagaburira gacimbiri mu Sufe muri quartier Busoro zone Kanyosha mu ntara ya Bujumbura yaragabanutse muri kino gihe. Abanyagihugu baho bari baragiye hamwe barayikwegera haraheze imyaka 2 barabazwa nuko batakiyaronka nk'ubwa mbere. Mu ntwaro bo basigura kwica kibazo cavuye ku bantu bononye imiringoti twara yo mazi. Mugenzi wacu Jotan iratuzi yakubitiye muri aho gace
igihe c'isazi 3 z'agatondo ayo mazi yarakamye. George Ndu mukamajeje kubungabunga ayo mazi atamazi yaragabanutse mu bigega
kumvo z'uko hejuru hariyo abantu benshi bayafise mu mihana yabo adushikira ino ari make cyane. Ni ukuvuga ntituyaronka uko bikwiye, ni make cyane dusa nuko tutayaronka.
Inyuma y'imyaka 2 amazi yatwaye abanyagihugu 50 miliyoni 50 z'amarundi. Uyu munsi amazi agukamira kutonze nkuko uyu mukenyezi sanza ari karareka amazi y'imvura bimubabaje.
Hari gihe dashikirwa cyangwa bari bajanye nk'amabida 2 ukabigashika ukacupoma imwe kugira abandi baronke kubera nyene ataboneka neza. Yatwumva yuko mega ntibitunezera cyane kuko uko twashaka kuyaronka siko tuyaronka. Tusaba ko bo twongerereza akagwira yego kuko abenegihugu batuza amazi ni kibazo cyane rwose.
Iryo gabanuka ry'amazi Moyize Habonimana arongoye zone Kanyosha quartier Busoro iherereyemwo waritangira isiguro zikurikira.
Baragiye hamwe abenegihugu bashaka kuri 50 gushika bagenda kurondera amazi aho haruguru mu misozi mu gasoko bita Kagezi na Gasengerezi kandi mu ntanga amazi yaraza. Icyagiye kubabaza rero abakoze umugambi nuko bagiye gusanga aho ayo mazi agenda araca hari habononye bagenda barayakata bagahimbura amatiyo bagahimbura n'amavane bikagaragara byo kuri kubarugize bwa nafi. Aricyo gituma rero n'uwe tuvuga tuti abenegihugu bo kwikebuka kuko icyo gihe bari babikoze ku neza ya twese ku neza y'abenegihugu bose. Ntawe twashoboye kubona cyangwa twikeke twaravuganye n'uwo twara zone kiyenze Imana irambona kaneziyose ko niwe duhandura ubibe. Turavugana n'umukuru w'umutumba aho hantu ubwo bwizi bwa nabi buhera turavugana yuko tuzokoresha inama zihuta kugira ngo dusansibilize bene igihugu bareke konona imigende ifasha abanyagihugu bose.
Nubwo amazi yosubira kuza nk'uko yahoze abanyagihugu baho bavuga ko amabomba 5 bashoboye kwiyubakira dakwiye bakabona ko ayandi masoko yokwegwa. Umugambi komine Mugere itegekanya kurangura mu mwaka uza nk'uko mu ntwaro babimenyesha
Radio Indundi Culture.
Hajyo ndundu kuitira makuru ya charamanda nyakwisa chumi na zibi nimi notami longiwi ni tandatu kigwe odeka. Kijojo kutezi mbele gitegwa chika wa Muburundi. Chemeza kabali mni vicho gitegwa njabu kamazi wa mazimi ya kiwiri wataru nswa infumbire mvaru ganda. Igi ugu chao ragikura mumakungu. Icho kigogi shikiriza ko ivizo biate ingorani. Abali mni chane chane mungu suwi za inyuma umimbo. Mukigano ya haya hajyo ndundu kuitira kuru wakabiri. Umuyobozi wicho kigo ochareta ya vuzi ya mara kokumaka yonfumbire ishowora. Kuba yabonetse Oscar Wikunda aba arahamagara abarimyi bikawa kuba barikora ku mfumbire kama mukurindira iva mu ruganda Kenya kurikira Oscar Wikunda
turamaze imyaka irenga ibiri tutaronka ijya fumbire mva ruganda edukura mu bihugu byo hanze aho amashyirahamwe asanzwe akora ifumbire ngaha mu gihugu akirika akora ubushakashatsi kugira iyo fumbire ishobore gukorerwa ngaha mu gihugu rero iyo abene gihugu badafumbiye bakoresheje ya fumbire y'ikirundi bagacha babura n'ijya y'ikizungu umwimbo utegereza kugabanuka rero icambere nabasaba abarimyi nuko bamenya yuko igitegwa cikawa ubwa mbere gikeneye ifumbire y'ikirundi gusumba ijya y'ikizungu ijya y'ikizungu ni ifumbire y'inyongera iza gusahiriza ya fumbire y'ikirundi rero twasaba yuko bijukira kugira zanyabarega zigenewe fumbira igitegwa cikawa mugabo ko kwizeza abarimyi yuko kumwakuza atagihindutse yo fumbire zoboneka ndababwira yuko burya naho twijukira gukoresha izifumbire z'ikizungu ugifumbire ikomeye ni fumbire y'ikirundi ijya fumbire twihingurira haba kubitegwa vyikawa cangwa kubindi bitegwa niyo fumbire idahara ijya fumbire y'ikirundi mu gihe yabongeye neza tuyisangamwo vyankenebwa byose biri muri ijya fumbire rusanzwe twita y'ikizungu nico gituma mpamagara abene igihugu cyane cyane abarimye bikawa ko ubwa mbere bwo kwijukira kugira zanyabarega zigenewe gufumbira ikawa kuko niho tuca turonka ni ikawa yakanovera mbere no kwisoko mpuza makungu ishobora guhurumbirwa mbere ikagugwa n'amafaranga menshi ari yakawa bita bio ikozwe ata bintu by'ifumbire y'imva ruganda yagiyemo ari naho tuca turonka amafaranga menshi ku isoko mpuza makungu
ico kigo kandi gitangaza ko kuva ico kigo gihinduye izina cihaye ihangiro ryo kugwiza ico gitegwa njabuka amazi gushika kuri hektare 50 y'indimo buri mwaka uyo mutegetsi hashikiza ko mu gihugu hamaze kuboneka imirima iharugwa ku mahegitare 200 mu gihugu anashima ko iyo ntumbero imaze kwijukirwa n'abandi bantu atari leta n'ubusubira mukurikira umuyobozi mukuru wa ODK Oscar Wikunda
leta burundi abamaze gufata iya mbere mu guhimiriza kugira cyane cyane ibigo bikomeye ama institution ya leta ayabigenga abari bo ba mbere bafata mu ntoke gutera imirima minini minini twita ama block industriel turabona yuko iyo mirima minini minini imaze kujaho izotuma umwimbo w'ikawa yongera kandi rero turashima cyane ko hari ibigo byamaze kwijukira uwo mugambi aho nohera nko kubarongoye umugambo CNDD-FDD uri ku butegetsi aho mu ntara zose zigize igihugu umugambwe ufise ibitara byegukira uwo mugambwe mu ntara mu makomine mbere bageze no mu mazone noshimira kandi abarongoye amashure aho bashobwe guhimiriza ubu twasubiye kubona yuko ku mashuri ariko haraba ibitara by'ishuri noshimira kandi abarongoye amashengero nabone bitabiriye uwo mugambi duhereye ku barongoye amashengero ya katolika bamusenyeri barashobwe guhimiriza ama paruwase yose yafise ahantu ashobora gutera ikawa ubarashobwe gushiraho indimo za paruwase barashiraho indimo za diyoseze zikawa turabona rero yuko umwimbu uzoheza ukiyongera twari hayihangiro nkuko byatanguye kuva ikigo odeka kibaho kuri isaha turi ababa ama hektara ashika 200 yatewe ku ruhande rwa odeka aho kandi ku mwaka dutera hafi hektare 50 mu kugwiza ndimo zinini zinini zikawa
turondanya no kubashikiriza bimwe mu bigize ibwirizwa ryo mu mwaka wa 2011 rigenga amatongo mu Burundi no musi tuvuga ku ngingo ziri mu kigabane cha 5 mu gice ca mbere cacu zerekeye ivyo ufise uburenganzira bwirizwa gukora ku nzu y'umuntu canke yishiramwe rikoresha ku nyungu z'uwundi zimwe muri zo ngingo zerekana kandi ivyo umuntu abwirizwa gukorera mu matongo yaba ayari mu bisagara canke mu mitumba bi muri zo ngingo ziri muri ico kigabane tuzibwira na mugenzi wacu Jerome Ndere Imana
ikigabane cha 5 cyo bwirizwa kivuga ivyo umuntu abwirizwa gukora mu gice cyajyo cha mbere ingingo ya 96 itangura yerekana ko ufise uburenganzira hari ica akora ku kintu canke ku nzu y'umuntu canke koregwa mu nishira hamwe ku nyungu z'uwundi ibyo bigakorwa nk'uko iyo ngingo ibyemeza mu buryo busanzwe cyo mategeko canke umvikanywe ko hampande yuko ufise uburenganzira ku mazo hari ica bwirizwa gukora n'ufise uburenganzira ku matongo hari ico nawe nyine nyene akora nkuko ingingo ya 97 y'ico igabane ibitomora iyo ngingo nyene yerekana ko ibyo bikorwa kuyaba aherereye mu bisagara canke mu mitumba ingingo ya 98 y'ico gice ivuga ibyo umuntu ashobora gukoresha ariko adakeneye abandi bimwe muri byo ni nk'imigende itwara amazi ibinogo bishikiramo imyanda ivuye mu tuzu twasugumwe n'ibindi hari kandi ibyo umuntu abwirizwa gukorana n'abandi ni nk'ugutaha ahantu hagoye bigasaba guca kumubanyi gukura amazi kugataka kuwundi muntu n'ibindi mugihe ushaka kubaka inyubako ingingo ya 99 ariyo ya nyuma y'ico gice kuri ico kigabane nyene yerekana ko ibikenewe ku nzu bibwirizwa gushigwako cyane cyane bibonekera inyuma aho ni nk'imiryango amadirisha n'ibindi nayo kubaka ubwirizwa kubanza kumenya ahabujijwe kubaka ahemewe ubwirizwa kubahiriza uburebure bw'inyubako bwemewe n'amategeko
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
Namaze kuvyumva bunaho numwanya w'inkuru y'amagara y'abantu inkuru tubashikiza imisi yose ya kabiri uyu munsi tuvuga kubijanye n'intambwe yisekeza ryo gutanga urucanco rw'indwara kanaka mu gihugu ni mu gihe mu Burundi hategekanijwe muri nda mu kizu no mwaka isekeza ryo gucandaga indwara ya kanseri yo mu gwinjiriro rw'igitereko umuyobozi ajejwe umugambi urabyincanco mushikanganje bw'amagara y'abantu muganga Jean Claude Bizimana avuga ko izo ntambwe zose zamaze kurangira ariko kandi anavuga ko mu masekeza benayo hakunzwe kwibonekeza ibihuha bishobora gutuma haba abatitabira urucanco ruba rwategekanijwe iyi nkuru y'amagara y'abantu twategura na mugenzi wacu Egide Nahayo
nkuko bisigurwa na muganga Jean Claude Bizimana arongoye umugambi w'igihugu rabyincanco kugira urucanco rwemegwe bifata igihe kirekire haragwa ko atacyo bishobora konona ku magara yabo rugenewe
mu mategeko y'ibijanye n'amagara y'abantu urucanco abahinga barabanza bakagwiga mbere biratwara imyaka myinshi hari incanco zitwara nk'imyaka 20 30 bagikora ubushakashatsi kintu cy'ambere bahera ko babanza kora bakugo urucanco ataco gunona ku magara y'umuntu bagasubira bagasuzuma vyukuri ko rukinga hamareyo ivyigwa vyakozwe bikaboneka yuko vyukuri ataco gunona n'ubwo urucanco ruheza rugakoreshwa
mu gihe muri nda mu kizu no mwaka atekanije urucanco rugenewe abigeme kugira bakingirwe kanseri yo mu gwinjiriro rw'igitereko nkuko twagiye turabe bashikiriza mu makuru yacu ibijyanye n'izo ntambwe zose byo byarakozwe nyinshi tuyihabwa na muganga Jean Claude Bizimana
igihugu cy'u Burundi kugira cemere kuri urucanco rwinjira burya aba bahinga bigisha muri za kaminuza professeur d'université barakorana leta ibibasavye iciye mu bushikiranganje kababaza ati mbe muravye mubona ha i Burundi urucanco rukinga iyo ndwara ya kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko rurakenewe aho bahinga rero bacha bakorana bagatuhoza bakaraba ivyigwa vyakozwe hijya no hino bakaraba mbega ha mu gihugu iyo ndwara yobiriho harabo yo bimaze guhitana ivyo vyose bavyegeranije niyo baheza bagaha impanuro ubushikiranganje bakavuga bati vyukuri ugo rucanco ni ruze intambwe ya kabiri hariho ikigo leta ya Burundi yashizeho citwa Abrema Autorité Burundaise de Régulation et Accréditation cyabara barero ugo rucanco bakavuga bati umuhinga yarukoze avuga ko rukinga iyi ndwara ati birugize we yemera nibi naturungikire rero izo ncanco duheze natwe duhige izindi laboratoire dufitaniye amasezerano zisuzume vyukuri ko atasondetse ico gikorwa rero ngahi Burundi carabaye bugizo ncanco tuzokoresha Abrema yarasuzumye barabona vyukuri ko ivyo umuhinga yahingo yavuga barabihinyoje basanga vyukuri nivyo nivyo birimo
ariko kandi sekeza gy'urucanco gwa rigo gose haba mu Burundi canke mu bindi bihugu byamarivugwamwe ibihuha muganga Jean Claude Bizimana hari ubutumwa atanga kuri iyo sekeza gyimirije mu Burundi
ivyo birabaho hari abantu usanga bafise amakenga bavuga bati urucanco ruzava rugirira nabi abana babigeme ariko ivyo ni bihuha nagomba nibutse ariko baratwumviriza yuko mu mwaka wa 2016 mu Burundi baragize icyo no vuga nk'isekeza gyibanze baracanda akarere k'ubuvuzi ka Ngozi n'akarere k'ubuvuzi ka Rumonge bo bacandaze n'ububariho bamwe mu bo twashoboye kugumana nimero turavugana baragiye kubagabo bararondotse kuko hari abakwiza ibihuha yuko gucandaga abana babigeme bizohava bibabuza kurondoka ni bihuha
urucanco rukaba ari uburyo bwo gukingira umubiri indwara hakoreshejwe imiti yihariye itumugwanya imigera itera indwara mwisekeza gimirije abigeme barenga 190 baregati imyaka 914 mu gihugu cyose bakaribo bitezwe kuronsa urucanco rubakinga indwara ya kanseri yo mu bwinjiriro rw'igitereko mu mpera z'ukwezi kwa kanu no mwaka
Ejide ntayo rakenuye kuri iyo nkuru y'amagara y'abantu baraduteguriye nino kuri iyo nkuru nyine turangije ko makuru yacu ku isaha 12:36 nkengurukire mwese mwariko murayumviriza nkengurukire Kofi Olivier Bentwa yamfashije mu ngabwe y'ivyuma yo done niyo yanzigamiye na yabashikirije ndabifuze kubana yamugira umugoro wa mwiza aho muherereye na gahwane.